Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Igenekerezo ryandwi nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu nshuti namwe bakunzi mwahisemo gukurikira Radio Nzamba agateka kawe ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri ano makuru twateguriye nayo ataza kuba agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Kuva kuri uno wa mbere hazindutse harondegwa abarundi baba mu gihugu ca Kenya bakora ubuzi buto buto, umushikiranganje imigenderanire y'Uburundi n'amakungu akanegura iyo ngendo abona ko ari iyo kugirira nabi abarundi. Nayo ishyirahamwe ONLCT rikabona ko atamvu n'imwe ishobora gutuma abanyamahanga bafatwa nabi muri icyo gihugu kugezaho n'agateka kabo gahunyangwa. Abanyagihugu bo muri Sanvura muri komini Mabanda barugarijwe n'ikibazo cy'ikena ry'amazi kimaze indwi zibiri, bakabona ko hakora akamwana wa mama n'ibiturire mu gutanga amazi kwari guca ku mayange. Inkuru imwe mukwayo ni mukanyisase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Kuva kuri uno wa mbere hazindutse uruhigi rw'abarundi baba mu gihugu cya Kenya bakora ubuzi buto buto, ibyo bikaba byakorwa n'abanyagihugu bo muri icyo gihugu inyuma yaho umukuru w'igihugu cya Kenya amenyesheje ko kuva kuri uno wa mbere atamunyamahanga arekuriwe gukora ubwo buzi. Ubushikiranganje bw'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu buranegura iyo ngendo igamije kugirira nabi abarundi no kubanyaga ibyabo. Edouard Bizimana aramutswa ubwo bushikiranganje akavuga ko iyo ngendo iteye kubiri n'amabwirizwa agenga umuryango wa Afrika y'Ubuseruko. Tumukurikire.
Hari ubutumwa bwinshi tumaze kuronka, tukaronka n'amasanamu y'abarundi bariko bagirwa nabi nk'umuryango. Abarundi bari muri Tanzania, bari muri Kenya, bari muri Uganda, bari muri Somalia, muri Sudan y'Epfo canke mu bindi bihugu bofatwa neza, nabo tukabahamaraga kandi yuko bategerezwa gukurikiza amategeko y'ibyo bihugu. Iyo habaye ikibazo tegezi y'icyo gihugu bakakitorera inyishu bakabereza kugira nabi, kuko birababaje cyane kubona umuntu bamufata bakamusezera utuntu twiba ariko arakora cyane bakamukubita bakamwambura. Ibi rero si byiza muri mu muryango, si ngendo y'umuryango. Hariho abarundi usanga nabo nyine byabagabo ugasanga nta mpapuro bafise cyane zabaheranye, ariko ibyo ntibyatera ikibazo cyane kuko niyo bariko baragaruka baca bafatwa nabi mu nzira, bakabaka amafaranga, bakabakubagura, bakabaka imiturire. Nko muri Kenya byatanguye kubera umushingamateka Beatrice Elashi yatanguye gufatira mu gahanga Abarundi, ariko aragira iyiyamamazo yiwe yabuze Abarundi nk'abandi bantu yabuze. Hanyuma no mu ijambo kugira ngo umukuru w'igihugu wa Kenya yabuze yabuze Abarundi mugabo Abarundi ntibaciye batangura gukomererwa nabi, batangura gukubitwa ubwo nyene. Donc duca tuguma yuko umengo Abarundi hari akantu babafitiye katameze neza. Ijambo rivuzwe n'umutegetsi umushingamateka cyangwa umukuru w'igihugu ni ijambo rishyira kure cyane, arico bituma tubasabye yuko bosubira bagatanga ijambo ry'ihumure bakababwira bati nisibyo twabatumye. Bagomba yuko hari ubuzi abanyamahanga badakora babuze bose, nabuze Abarundi gusa, hama naho babuza ntibace babahohotera babagira nabi, kuko si ibyo ntacyo byungura uretse yuko bitera icuka kibi mu banyagihugu no muri ntagati y'ibihugu byacu. Abarundi bagume bumviriza abaserukira Burundi muri Kenya, bumvirize ubutegetsi bwa Kenya ibyo bababwira babikore, mba natwe tubasabye tuti kandi iyo umuntu asubira abasirikare z'ubuzima, kandi iyo umuntu asubira kwimbwa utuntu twiwe.
Yari Edouard Bizimana umushikiranganje w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu ishyirahamwe ryishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi ONLCT Ouvre ton frère yaraje ishinga n'iyo ngingo y'igihugu cya Kenya yo kwirukana abanyamahanga bose baba muri icyo gihugu hatisunze mu mategeko, harimo n'abarundi bakoreye imyuga mito mito. Iryo shyirahamwe rikavuga ko naho ari uburenganzira bw'igihugu cya Kenya bwo kugenzura ibijyanye n'ubwimukira ubwo aribwo bwose, ngo nta mpamvu nimwe ishobora gutuma ico gihugu gifata nabi abanyamahanga bakibamwo gushika naho agateka kabo gahonyangwa ishirahamwe ONCT Ouer ton frère bigasaba ko amategeko yatewe ko igikumu n'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko yo kubahirizwa kugira agateka k'abantu bari muri ibyo bihugu kubahirizwe dukurikire Prime Mbarubukeye arongo ishirahamwe ONCT Ouer ton frère
Shema gishize kugwanya urudandazo rw'abantu by'umukirego mu kigero n'amabi akarwe abakigize n'abana mu Burundi ONS Betonfrere cyakiranye agahinda n'umubabaro ingingo yafashwe na leta ya Kenya byo kuzirukana ubutarariye abanyamahanga bose ba mu gihugu cha Kenya batisunzwe amategeko cyane cyane nk'abarundi bakorera ibikorwa canke imyuga mito mito twisunze ibero dufise bijanye n'amatohoza nyine tumaze gukora mu gihugu cha Kenya twasanze abarundi barenga ibihumbi amajana 344 baba byukuri mu gihugu cha Kenya muri bo harimo ibihumbi 30 bise impapuro z'ukuba mu gihugu cha Kenya hizo amategeko kwisunze kandi amatohoza twakoze twasanze i Nairobi abarundi bashika 73 bamaze kwicirwayo kugeza uno munsi bamaze kwicwa n'abantu batazwi ku mvu zijanye n'ibyene byukurondera ibyashyira cyangwa amafaranga bice mu rudandazwa cyangwa ku mvu za politiki kubyo ishyirahamwe ryagishinzwe kurwanya urudandazwa bwo mukire w'umuki yagero n'amabi akorerwa abafinyezi n'abana mu Burundi ONS Betonfrere dusanga ko naho ari uburenganzira bwa leta ya Kenya bwo gukontrola ibijanye n'ubwimukira ubwo ari bwo bwose ntamvu nimwe yotuma icyo gihugu gice gifata nabi abanyamahanga bari muri icyo gihugu cyane abarundi mu kubafata nabi ugasanga barabahungabanya agateka kabo karahungabanywa barabarizwa n'igufa no kwicwa bakicwa bamwe bamwe nico bituma rero dusanga by'ukuri icyo kintu cyokosorwa n'icyo gihugu cya Kenya n'acyo bituma dusaba mu ishyirahamwe ryacu ONS Betonfrere yuko ayo mategeko ibihugu byose byasinye mu muryango w'Afrika yo kubahirizwa kugira ngo agateka k'abarundi aho baherereye hose muri ibihugu bya Afrika y'ubuseruko kubahirizwa na cyane cyane abari muri icyo gihugu cya Kenya
inzamba
Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu ntara ya Burunga aho muri zone ya Samvura iri muri komine ya Mabanda haheze indwi zibiri zirenga hataboneka amazi ya Regidezo abanyagihugu bidogera abakozi b'iryo shyirahamwe rijeje gutanga amazi gukoresha kamwana wa mama no kujya ibiturire mu gutanga ayo mazi bagasaba ko ibyo byotuzwa bagasubira kuronka amazi bose ukuri kwamye ni inkuru tubaze mugenzi wacu Jean Georges Kibogora
abanyagihugu muri zone ya Samvura bavuga ko amazi ya Regidezo ari gatangwa atamutsubayemo bavuga ko ubukene bw'amazi bafise buterwa na kamwana wa mama n'ibiturire mu gutanga ayo mazi abasigura ko ayo mazi ahubwo cyane cyane abubaka amazu cyangwa abafite atura amatafari kuko bo ngo baba batanze ibiturire basaba ko ivyo bintu byohagarara bagasubira bakaronka amazi ukuri kwamye
atamazi aboneka urumva ubuzima ko buca bumera nabi cyane kandi icyo kibazo tugiterwa abantu bageje kuyatanga kuko ntibyumvikana ukuntu itangi iri ahantu hejuru ishobora kuzura igasesa mugabo mu mabombo ugasanga harumye ni ukuvuga abantu bayakorera ko rero barafise ukuntu bahageze muri iki gihe abantu baba ariko barasatura abandi bubaka barafise ukuntu baca bayahereza abantu bariko barasatura n'abubaka mugabo abanyagihugu ntibaronke na cyane cyane umuntu abifisemo uruhara yitwa Eric akorera kuri ayo mazi na cyane cyane umuntu abifisemo uruhara yitwa Eric akorera kuri ayo mazi no kugenda rigamba genda rigamba wakidakikwati ngo ntibasorora turasaba nk'abajejwe ibya Regidezo cyane cyane by'amazi muri Nyanzarake na Rurunga ni ukuri ko umuntu bamusubirako kuko arabangamiye abanyagihugu arabangamiye cyane mudutabarize turabayeho nabi
kuri iyo midogo y'abanyagihugu uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondiwe Eric avugwa mu gutanga nabi amazi tubandira n'abayobozi ba Regidezo muri ako karere ariko ntitwashoboye kubaronka
Jean Georges Kibogora tugukengurukire imyidogo ngo ni myinshi mu barimyi bo muri komine Bubanza iri mu ntara ya Bujumbura imvo nyamukuru bavuga ko ari kubera kutaronswa ifumbire barishe kandi igihe cirima carageze ngo bakababazwa cyane nuko bagiye gukorera mu gihombo gikomeye bitabavuye ko ahubwo cari kibazo cyo muri ico gisata c'uburimyi kitabaha ifumbire ku gihe ido nido na Julienne Mudinga
Bamwe muri abo banyinyi bashoboye kuganira na Radio Inzamba bavuga ko bibabaje uko bitabiriye akamo k'ubushikiranganji bujejwe uburimyi ahubwo abahimiriza kuri iyo fumbire ariko bo kugeza ubu bakaba bataronswa iyo fumbire. Bavuga kandi ko mu gihe batanguye kurima ata fumbire bafise bizotuma umwimbo wabo uba muke cyane, bigatuma bamwe muri bo bakodesha imirima batazoronka n'amafaranga akwiye kwishyura iyo mirima kuko basanzwe bayakura mu mwimbo wimbuye.
Ikibazo dufite ubu ni ukubura ifumbire mvaruganda kandi kiraduhagarika ikintu kimwe cyane. Kuva muri nzero narahisha amafaranga y'ifumbire nari nkeneye ku burimyi bw'impeshyi, ariko gushika ubu sindaronka iyo fumbire. Ibyo biratuma kurima bitugora kuko iyo udafite ifumbire ku gihe umwimbo uragabanuka. Uyu mwaka uru turimye umwimbo wacu wabaye muke cyane 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 ku muceri kubera kubura ifumbire ya EA. Ikibazo kuruta ni uko ku masoko atemewe ifumbire iboneka ariko igiciro kiri hejuru cyane ku buryo umurimyi asanzwe adafite uburyo bwo kuyigura. Umufuko ugurira umurimyi 75,000. Ibiciro bya leta nayo ni 1,650,000. Kuri twebwe abanyagihugu bato bato ntibidukundira kuyigura kuri ayo masoko, birazinze cyane.
Abarimyi basaba leta ko ifumbire bamaze kuriha yatangwa ku gihe ngo kuko iyo umurimyi aronse ifumbire ku gihe umwimbo uriyongera maze imiryango yabo ikaronka uko ibaho neza.
Julien Muzinga nawe urakenuye ano makuru tuyasozerere kuri ino nkuru iciye ku masonga yo mu gisata c'inkino mu mupira w'amaguru. Ku munsi wa gatandatu habaye urukino i Bujumbura kuri Stade Intwari rwahuje umugwi Aigle Noir wo mu Burundi hamwe na Al Hilal wo mu gihugu ca Sudani. Umugwi Al Hilal ni watahukanye intsinzi ku bitsindo bibiri ku busa bwa Aigle Noir. Ni urukino rwa mbere mu ikoranamo ry'imigwi yabaye iya mbere mu bihugu vya Afrika iwabo mu rwego CAF. Urukino rwo gusubiza rukazobera kuri Stade Amahoro mu gihugu cy'u Rwanda igenekerezo rya 12 z'uku kwezi turimo. Mwamenya ko inkino zari zitegekanijwe ku magenekerezo ya 5 na 6 nyakanga mu higanwa Premier League zitabaye. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB rikamenyesha ko imvo ari uguha umwanya imigwi kwitabira amahiganwa mpuzamakungu yo muri kuno kwezi kwa nyakanga. Aho ni nk'imigwi ya Aigle Noir na Rukinzo kugira yitabe inkino z'ibanze zihuza imigwi yabaye iya mbere mu bihugu byayo mu higanwa ry'urwego CAF. Hamwe rero n'umugwi nserukira gihugu Intamba kugira witabe urukino rwo gukuranamwo mu higanwa ry'imigwi nserukira gihugu CAN. Akabiri kuri iyo nkuru duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno wa mbere. Nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri, nshimire n'uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe rwamfashije kuyatororokanya. Pierre Gahungu nari kuri micro, nkaba ndabifurije amahoro mu banyu nakagaruka.